Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ni kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kwa kabiri itariki 26 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2018 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Icyama rino ntambara nuko hagomba kubaho implication ya guverinoma igashiraho umutegetsi umwe ahasigaye tukabakaraforosa abasirikare kugira ngo ari ama groupe yitwaje intwaro y'umumoko atandukanye abashe kuba desarme imbundi zishirwe hasi amahoro ashobora kugakomeka akarere k'iwacu.
Uyo ni Felix Gasore aserukira abanyamurenge bava muri groupe ya Bijombo batuye ibukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga ku byo abona bikwiye gukorwa kugira ngo umutekano ugaruke muri Bijombo. Hamaze iminsi yavugwa ingwano hagati y'abanyamurenge n'abafurero. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye amahinyu mu gutanga akazi mu Rwanda, inkuru yerekeye ikarata nshasha y'amensha makuru mu Burundi, hamwe n'inkuru yerekeye ingwara yadutse mu bitoke. Turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguye na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse Frederico. Perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir yemeye guhagarika imibabaro abanyagihugu arongoye barimwo, ni mu ijambo yashikirije mu ntango y'ibindi biganiro yagiranye n'uwo batavuga rumwe Riek Machar ejo ku munsi wa mbere i Khartoum mu gihugu cya Sudani. Perezida Kiir yari yarabonanye na Machar mu ndwi iheze ku murwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba, ariko nta masezerano yabonetse muri uyo mubonano. Perezida Kiir yavuze ati, naravuze akatari gake ko numva imibabaro y'abantu bacu kuko mbana nabo kandi ndazi ubutunzi bw'igihugu cyacu, kandi ndabona imibabaro mu maso yabo. Ku bw'ivyo naje kurangiza iyo ntambara idakenewe mu gihugu, Perezida Kiir yabivugiye i Khartoum ejo ku munsi wa mbere. Perezida Yoweri Museveni wa Uganda asanzwe ari Khartoum gufasha muri ibyo biganiro, yiyemeje ko agiye gukorana n'abategetsi muri ako karere kugira intambara muri Sudani y'Epfo ihagarare burundu. Abantu bashika ku miliyoni zibiri baramaze gutejwa ingo zabo muri Sudani y'Epfo kubw'iyo ntambara igiri kwize imyaka itanu hagati y'abasirikare ba leta hamwe n'abarwanya ubutegetsi. Abandi bantu miliyoni zibiri barahungiye mu bihugu bibanyi kuva iyo ntambara yadutse mu mwaka w'2013. Abimukira amajana 316 mu bwato 20 baratabawe ku munsi wa mbere ejo ku nkengera z'amazi y'igihugu cya Espagne, nk'uko bimenyeshwa n'abatabara muri icyo gihugu. Ibyo byabaye haheze iminsi 8, abandi bimukira amajana 630 bari mu bwato butatu bashitse ku kivuko cy'i Valence aho nyine muri Espagne. Inama y'ibihugu bike bya Buraya ku munsi w'Imana yarakoranye kugira yige kuri icyo kibazo cy'abimukira, ariko nta ngingo bumvikanye ko. Espagne ni igihugu kigira gatatu abimukira bahurumbira mu mugabane wa Buraya inyuma y'Ubutaliyani n'Ubugiriki. Mu gihe ibitigiri by'abimukira bagerageza guca mu ibahari Mediterane byagabanutse cya kabiri uyu mwaka ugereranije n'umwaka w'2017, abimukira bashitse muri Espagne bariyongereye inshuro zitatu nk'uko bishikirizwa n'ishyirahamwe ryita ku mpunzi n'abimukira OIM. Hano muri Leta Zunze za Amerika, abategetsi bo muri Leta ya California bavuga ko ibihumbi by'abanyagihugu bataye ingo zabo barahunga imiriro iri kwiratongora igice cyo mu buraruko bw'iyo leta. Abategetsi bamenyesha ko uwo muriro umaze guhitana inyubakwa 22 ziri hafi y'ishyamba cimeza ry'i Mendocino, ni ku birometero 11 uva mu buraruko bushira uburengero bw'umurwa mukuru Sacramento wa Leta ya California. Umuriro watumye abantu barenga 3,000 bahunga, kandi bituma buramatari wa California Jerry Brown atangaza ko gace kari mu bihe byo gutabarwa no gufashwa. Abategetsi bavuga ko umuriro uterwa n'ubushuhe bwinshi, imiyaga myinshi irangwa muri ico gice c'igihugu. Igisata c'ishyirahamwe mpuzamakungu ni UNIRWA gifasha impunzi z'abanyepalestina jo ku munsi wa mbere ntica shoboye gutororokanya amafaranga gikeneye bigatuma kitagishobora kurangura programa zacho zose bivanye nuko leta ya Trump yagabanije amafaranga atari make y'imfashanyo yahora afashisha ico gisata inyuma y'inama y'abatanga imfashanyo yo mu kwezi kwa gatatu yatorokanije imiliyoni ijana z'amadolari hakiongera ko izindi miliyoni ijana zatanzwe n'ibihugu vya Arabia Saudite na Qatar ico gisata kiracakeneye izindi miliyoni amajana 250 z'amadolari yo gufasha impunzi z'abanyepalestina barenga imiliyoni zitanu n'ibice bitatu bahungiye mu karere ka Gaza mu ntara ya Jordania muri Yorodaniya muri Libani na Siria abafasha ico gisata UNIRWA bafise ubwoba ko ugukena kw'imfashanyo gushobora kongereza umutekano muke muri ako karere kari gasanzwe atako kifashe mu bijanye n'umutekano. N'abanyayirani baharugwa mu majana ejo barihereje amabarabara yo kumurwa mukuru Teherani biyamiriza ibihe bibi mu by'ubutunzi igihugu kirimwo. Bimwe mu byo banegura ni birwanisho leta ya Iran irungikira imihari y'abarwanyi b'abayisilamu mu ntara ya Gaza muri Libani no mu bindi bice byo muri ako karere amafaranga bavuga ko yarakwiye gufasha kunagura ubutunzi bw'ico gihugu bigeze ahamanuka. Mu kurangiza naho kuri uyu munsi wa kabiri Denmark ihura n'Ubufaransa ni muri za nkino z'umupira w'amaguru mu gikombe cy'isi yose kiriko kibera mu gihugu cy'Uburusiya muri amabarira. Australia nayo ikina na Peru, Nigeria ikina na Argentine, Islande ikina n'igihugu cya Croatia. Ijwi rya Amerika irabandanya rikurikirana izo nkino.
Urakoze Aloys ku makuru heje kudushikiriza. Jombo umuyobozi wa territoire ya Uvira Alexis Bashiri Kasangala araraje gushinga n'imirwi itwaje ibigwanisho igwanye ubutegetsi bw'u Rwanda n'u Burundi yama yatanye mu mitwe muri groupement ya Bijombo territoire ya Uvira mu ntara ya Kivu ya Majepfo. Rashidi Kasanga yatangaje inkuru ku mugoroba wo muri indwi aho hari ku itariki ya 24 ukwezi kwa gatandatu muri mwaka mu nama yahuje amoko atandukanye aba muri Bijombo. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Ibi biganiro bigamije guhagarika intambara iri mu Bijombo byahuje abaserukira amoko atandukanye arimo abanyamurenge, abapfurero, abanyintu n'abavira ndetse n'ababembe bakomoka muri Bijombo ariko batuye Buvira ni Bukavu. Yibanze ku mpamvu ziteri intambara ndetse n'uruhare buri bwoko bushobora kugira ngo iyi ntambara imaze guhitana abantu bagera kuri 80 ibe yahagarara. Uyu Felix Gasore uhagarariye abanyabijombo b'abanyamurenge batuye Bukavu
twagarutse ku mpamvu zitera ino ntambara. Intambara iri muri Bijombo ihuza amoko hare tugaruka no gushakisha ukuntu dushobora kubona amahoro bivuye muri twe twenyine abaturage ba Bijombo bavuye hari haruguru. Twasanze ikintu kinini gitera intambara ari umwami w'abavira uduteranya bivuye ikuntu agira abami chef de groupe ma Bijombo azana abantu ashiramo abantu kuntu ashaka akura none agashiramo none tukavuga ngo kwebwe icyamari no ntambara nuko hagomba kubaho implication ya guverinema igashiraho umutegetsi umwe ahasigaye tukabakaranforce abasirikare kugira ngo ari ama groupe yitwaje intwaro yo mu moko atandukanye abashe kuba desarme imbundi zishirwe hasi amahoro ashobora kugaruka muri kare kare kiwacu. Abantu bamaze gukora ama exchange atandukanye bizabonetse yuko ari ngombwa yuko tugomba kugera descente kuri terre. Turavuga ngo buri bwoko bugomba gutanga abantu bane, abanyamurenge batibuka bagatanga babiri, abatuye Buvira bagatanga babiri, abapfurero nuko, abanyintu nuko, abatari basanzwe muri kino kibazo bara abavira ntitwageraga muri komite ariko bizabaye ngombwa ko tubasosia nabo kugira ngo tujane tugere ruguru n'ababembe tuje gushakisha ukuntu twabona amahoro. Buri bwoko bugende bubone bene wabo babwire hejuru amahoro yuko kwicana intambara ya buri munsi ntagisubiza kirimo ntabenda gukura abandi hariya tugomba kubana kuko byari bisanzwe kera.
Joel na Munene nawagarariye abapfurero bavuye Bukavu bari bitabiriye ibi biganiro yasabye leta ya Kongo ko yakohereza abasirikare muri igurupima batavuka mu ntara ya Kivu ya Majepfo.
Tuje yuko bazana abasirikare utari umupfurero, utari umunyindu, utari umunyamurenge, utari umubembe, umusirikare uvuye ahandi ariko abo umusirikare wa leta wigishwe igisirikare kugira ngo abe hariya pana anamoko yandi kubera yuko abaye ari umufrero abaye ari umunyamurenge iyo umufrero aronse ikibazo n'umunyamurenge azegamira uruhande rw'ugoko bwiwe uhu nguko kandi tubitubwiye handi tubitubwiye kandi mu bibazo
muri ibi biganiro byari biyobowe na ministre w'iterambere mu biturage bwana bitakwira bibona hayo umuyobozi wa territoire ya Uvira yamugaragarije ko iyi ntambara iri kubera mu bijombo imaze gufata indi sura kuko yatangiye ariyo gutemagura amatungo ndetse no gutwika amazu none kuri ubu igezaho imitwe y'inyeshamba zigwanya ubutegetsi bw'ikigali n'ibujumbura bwigaragaramo bwana Rashid Kasangara umuyobozi wa territoire y'Uvira aragira ati dushobora kubona ari bi ariko ni binini kuko bizahungabanya territoire yose na cheferi zose kubera yuko abanzi ba Kagame bitoreza hariya n'abanzi ba Nkurunziza bitoreza hariya nawe atuma abagwanya abanzi kwe turabona ko ari ibirunga bigiye kuruka kandi nta bushobozi dufite bwo kubizimya ministre bitakwira nawe yemeza yuko muri aka karere ka Uvira karimenyeshamba zigwanya ubutegetsi bw'ikigali ndetse n'u Burundi ariko avuga yuko agiye gutanga raporo y'iyi mitwe muri leta ya Kongo.
Kuna wa FNL, kuna watu wanajiita watu wa Niombari, kuna wengine wanajiita watu wa Kayumba
Nyamwasa. FNL, harabita wa Niombari, harabita wa Kayumba Nyamwasa, na kuzina mangumunya politiki. Kugira ngo mbone uburyo nzatanga raporo muri leta, mwamenya yuko mu gihe ibi biganiro byarimo biba umwe mu bantu ukomeye mu masango wari mushi kubera intambara yahuje inyeshamba za Gumino na Mayimayi. Vedaste Ngabo kubwijwi rya Amerika ibuvira mu ntara kivuye amajyepfo.
Naho hagiye kurangira imyaka ibiri u Rwanda rutanguje uburyo bwo gushaka akazi hifashishijwe ubuhinga ngurukanabumenyi ibyo bita e-recruitment mu rurimi rw'Icyongereza. Ubwo buhinga ntibwatowe inyishu y'ikibazo cy'akarenganyo mu gutanga akazi ka leta nk'uko byatangajwe na Madame Angelina Muganza, umunyamabanga nshingwa bikorwa wa komisiyo y'abakozi ba leta. Uyu mutetsi yabitangaje mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa mbere igihe iyo komisiyo yahimbaza imyaka 10 imaze ishinzwe. Ni inkuru yo mu menyeshamakuru Radio Ijwi rya Amerika Asumta Kabuyi ari i Kigali mu Rwanda.
Uburyo bushya bwo gusaba akazi binyujije mu ikoranabuhanga bugiye kumara imyaka ibiri bushyizweho. Ubu buryo bufasha usaba akazi gukoresha ikoranabuhanga atavuye aho ari, agasaba akazi ndetse akaba yatanga n'ibyangombwa byose asabwa yifashishije ikoranabuhanga. Ubu buryo bwatekerejwe nk'ubuzakemura ibibazo byinshi bigaragara mu bitangira akazi ka leta, harimo ibyo gusiragiza umuntu inshuro nyinshi atumwa ibyangombwa ngo dosiye ikunde yuzure. Ubu umuntu ushaka akazi abirangiriza aho ari atiriwe akora ingendo. Ubu buryo ariko ntibwabashije kurangiza ikibazo cy'ikimenyane kiye kigaragara mu gihe abifuza akazi barimo gukora ibizamini cyo kwandika cyangwa se cyo kuvuga. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'abakozi ba leta Madame Angelina Muganza nawe yemeza ko ubu buryo bwo gushaka akazi hifashishijwe ikoranabuhanga butararangiza ikibazo kiboneka mu mitangire y'akazi ka leta.
E-recruitment ntabwo izaca uburiganya, ni igikoresho gikoreshwa n'abantu. Niyo mpamvu ushaka kubona na hari umuntu washatse akazi anyuze muri e-recruitment ariko wajya kubona ukabona yatoranijwe kujya mu kazi kandi yenda nka diplome itari yayindi saba. E-recruitment cyangwa ikoranabuhanga iryo ari ryo ryose rigabanya uburiganya ariko ntabwo yabuca, kuko ahubwo hari n'abakoresha ikoranabuhanga kwiba. Ikintu gishobora guca uburiganya ni abantu twebwe, ni abakozi ba leta bacunga abandi, ni abanyarwanda ubwacu twese. Rero e-recruitment ntabwo yaca uburiganya nk'uko itaca babaringa ijana ku ijana.
Abashakisha akazi ka leta benshi bemeza kugereranije n'uburyo ibisabwa cyangwa se uburyo kaba gakenewe na benshi, kandi nicyo kene wabo kikirimo. Hari bamwe basa nk'abatayikizere mu gushakisha akazi.
Ntabwo kubona akazi byoroshye, turahangayitse cyane. Bigeze nk'ahantu harimo bashaka abakozi bangaje nibwo ubibona, haba hari abantu benshi cyane ndetse igihe uhagera ukumva ubadekuraje, ukumva nta nubwo watanga, ugasanga barashaka nk'abantu babiri maze kuza nk'abantu barenga 80.
Nk'ubu hari nk'abana mvugana nabo tumaze turiganye kera cyane, ariko umunsi arambwira ati ubuzi ko maze imyaka 3 nicaye nta kazi.
Wenda rimwe na rimwe batubwira bati amahirwe arahari, ni muyabyaza umusaruro ariko ahari, ariko rero ugasanga amahirwe ni ntayo. Kuko niba uri umunyeshuri urangije kwiga kaminuza baguhaye degree ugiye hanze ugiye gushaka akazi, gushaka akazi ni byoroshye kubera ko abakeneye akazi ni benshi.
Umunyamabanga abashingwabikorwa wa komisiyo y'abakozi ba leta avuga ko hakiri abakoresha bagikora amakosa yo kwirukana abakozi mu buryo bunyuranije n'amategeko. Umubare w'abakozi bareze leta kuko birukanwe mu buryo budakurikije amategeko ugaragaza neza ko imicungire y'abakozi ba leta igifite imbogamizi. Kuva mwaka 2009 kugeza muri 2017, mu myaka 8 gusa abakozi 640 birukanwe mu mirimo yabo mu buryo bunyuranije n'amategeko, maze barega leta bayitsindira amafaranga miliyari 1 na miliyoni zisaga 60. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'abakozi ba leta avuga ko umubare munini ari uw'abakozi barega leta kandi bakayitsinda. Ibi bituma leta itakaza za miliyoni zitabarika buri mwaka yishyura abo bakozi mu manza leta iba yatsinzwemo. Angelina Muganza yarabajijwe icyo bakorera abakozi bo mu nzego z'ibanze bamaze iminsi basezererwa ku mirimo yabo ku bwinshi. Aba bakozi iyo bakiva mu kazi bivugwa ko beguye ku bushake bwabo, bagira hanze bakavuga ko babitegetswe. Angelina Muganza avuga ko hari abakozi baje kubaregera ko bategetswe kwegura, cyangwa se bakaba bavuga ko bazaniwe inzandiko zo kwegura kwabo zamaze kwandikwa ariko ko bigoye kuba babafashe.
Rero iyo ubonye urwandiko rw'umukozi wa leta avuga ati ndasezeye ku mpamvu zanjye bwite, yarangiza akajya kuri komisiyo ati negujwe, tugeraho tukumva rwose tubuze icyo dufata n'icyo tureka. Ariko icyo dufata ni icyanditse, cyanditswe n'umuntu tuzi ko afite umutimanama, ndetse hari n'abo tubwira tuti kuki weguzwe ukabyemera. Hagati aho dukeka ko uwo muntu aba ari incompetent mu mikorere ye. So batugezeho, ariko abenshi abo twasangaga barasezeye ku mpamvu zabo bwite, twumvaga izo mpamvu zabo bwite zikwiye kwemerwa. Ariko hari bakeya twasanze bavuga ngo tweguye, akandika ngo neguye. Abo twarabasubije dusubiza n'inzego zibayobora ko umukozi wa leta ugengwa na statute rusange igenga abakozi ba leta ategura hegura abanyapolitiki.
Mu bushakashatsi buherutse gukorwa na komisiyo y'abakozi ba leta bwerekanye ko mu bantu 144 babajijwe mu gihugu hose, abafite akazi 2% bemeje ko mu mitangire y'akazi harimo ruswa, naho abatagafite 8% nabo bemeza ko ruswa irangwa mu mitangire y'akazi ka leta. Asumita Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga kihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12:15 zo ku mugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Abamenyesha makuru bakora mu radio n'ibinyamakuru mu gihugu cy'u Burundi bagiye kuronswa n'urwego sense rucungera itangazamakuru amakarata y'umwuga inyuma y'amezi abiri ari imbere. Urongoye urwo rwego yabitangaje kuri no wa mbere inyuma y'inama n'abarongoye amaradio. Ni inkuru ya Evariste Nzikubanya nka umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika i Bujumbura mu Burundi.
Mu nama yiwe ya mbere n'abarongoye amaradiyo kuva atowe kugira arongore urwego sense, Nistorubanka Umukunzi ahagarara cyane ku kubahiriza amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru, agasigura ko ibyo byotuma atandongozi z'amaradiyo cyangwa abamenyesha amakuru bafatirwa ibihano.
Turamaze kubona yuko hariho benshi usanga bakora amakosa ku kutamenya cyane cyane abamenyesha amakuru badafite uburambe bukwiye muri uwo mwuga. Hari rero n'abandi kumure basamara ugasanga bakoze amakosa bakibagira kwitegeko ryo kugira ngo ryubahirizwe n'abantu bose.
Inyuma y'imyaka myinshi havugwa itangwa ry'ikarata yo kumenyesha amakuru mu Burundi itanzwe na sense, ariko amaso agahera mu nzira. Bankumukunzi avuga ko agiye kubishyira mu ngiro mu nama n'abarongoye amaradiyo. Yagize icyo avuze nuko izo karata zigiye gutangwa n'imiburiburi inyuma y'amezi abiri ari imbere, kandundura abamenyesha makuru bakaba ari bo bazozigurira.
Ikintu twumvikanye nuko kandi twagitevye ko ninde yoriha udufaranga tuzokenerwa kugira ngo iyo karata iboneke. Bamwe bagira bati ni sense, abandi bagira bati ni binyamakuru, abandi bati n'abanyamakuru bonyene. Hanyuma tugeze kugira umwanzuro dusanga nk'uko biri no mu yindi migwi ikoresha amakarata, haba abenegihugu bakoresha karanga muntu, haba abanyeshuri bahabwa ikarata ndanga munyeshuri, haba abanyonga ivyuma, imiduga, amapikipiki bakenera uruhushya rwo kugendesha ivyo vyuma, iyi karata twasanze yorihwa n'abanyamakuru bonyine bazoyihabwa.
Izo karata nshasha zigiye kuronswa abamenyesha makuru zifise kiringo c'imyaka 2 tarenga nk'uko itegeko rigenga sense ribivuga. Abarongo ya maradio bitavye inama y'uwarongo y'urwego rucungwe ritangaza makuru mu Burundi bashimye iyo nama. Ico basaba nuko indongozi y'uko urwego itoshira imbere guhana igihe habaye makosa. Ndayegamiye Jean Mitterrand arongoye radio Ijwi ry'Umukenyezi ikorera mu ntara ya Gitega ari mu bashima ivyavugiwe muri iyo nama.
Ikintu uvuga kivuyemo ino nama nuko habaye ikintu cy'ukwemeranya n'abarongoye nyamakuru ko intumbero sense ihaye ariyo kuza iraganira n'abakora muri uwo mwuga imbere y'ugufata ibihano canke izindi ngingo bakamara ko baraganira buri gihe kugira ngo batore umuti bari kumwe. Iki naco nuko twavuganye kubijanye ni karata yumesha makuru carte de presse akaba inaco yashimikiye ko hanini aho bifuza yuko yotangura gukoreshwa gutangwa mu mezi abiri ari imbere.
Nistoro banku mukunzi yabajijwe kukuntu hari ama radio mva makungu ngijwe rya America yabujijwe gusubira gusamirana ku butaka bw'u Burundi atagabishijwe. Nta byinshi yashatse kubivuga ko yishuye ku ico kibazo ari cyo kubarizwa mu mibonano asanzwe haba mwituye. Bujumbura Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya America.
Igiterwa cy'igitoki kirabangamiwe n'ingwara bita ruhonya bitoke mu ntara ya Kirundo. Abanyagihugu bavuga ko batabona uko bagiye kubaho. Basigura ko igitoke aricyo giterwa mbumbarugo cyari kibatunze cyane. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya America Jean Bosco Ndarurinze ari mu Kirundo mu Burundi.
Umutumba wa Gihosha uri muri komine ya Kirundo uri muyimaze kubonekamo ibitoke bigwaye. Abanyagihugu bo kuri uyu mutumba bavuga ko iyo ngwara isasika imirima y'ibitoke aho iciye
bikuma byuma birafatwa mitoti koma igitoki cyagiraho kigiye ko gaca hajamo ibintu imbere by'intiribwa ntiwokijya ntiwogisoroma usanga cyahiye
kigahira ko kibaza ngo cyahiye wagisoroma hakugana ugahiga amakukura mu kayabu. Bimaze umwaka bifashwe kuko bimwe bimwe byo ibitoke by'ibizungu nyine narabirandaguye bamwe barabitemaguye nyine baratumure ariko harafashwe iby'ibirundi bene n'ibyo navyo.
Igitoke ni kimwe mu biterwa mbumbarugo bitunze imiryango myinshi mu Kirundo. Abarimyi b'ibitoke bafise ubwoba ko inzara ishobora kubinjirana
mu minsi ntituzoronka ibyo turya. Kandi ibitoke ari byo byari bitutunze bikaba vyaho rereka n'abana bazodupfa n'abadushi bahere kubera ibijyabiki agatoke kumuntu yakikora ko umwanya wari wose imbaraga kashi ukagatema karabura abantu nyene kagiye tuzokwikora kuki none ubunya nta myumba titugira nta mateke narafashwe n'ingwara araho hadisigaye twikora kwa ko gatoke
nuko muduhamba turondereze n'imbuto zindi turima zikuzunga n'ibyo bitoke kubera ibyo bitoke maze kugwara umuntu waragwaye imyumba turagwara
ku mutumba wa Gihosha. Iyo ngwara ntizwi neza ndetse abarimyi bamwe bakavuga ko ari ubwa mbere bayibonye.
Twabatwibaza ko nk'iyo ari inkuru zo bagwaratse maze igihe cyane baba n'utuma bushobe bwarabaye bwinshi gashaka kugira ibitoke cyo rwara.
Urumva iyo ngwara mwe ntayo muzi?
Iyo ngwara ntayo tuzi kabisa.
Abari bakwiye kubigerageza nyine bakaturabira ko batubonkera imiti bakatugarurira hagufi tutarashira.
Ubwo nk'abo banyene ari nk'abo tugarukira kwa kafisi imiti ugasanga kumbura baradufashije igitoro kiragarutse kubera nicyo kidutunze.
Nubwo iyo ngwara itaramenyekana kuri uyu mutumba ahandi iramaze kumenyekana. Ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije mu ntara ya Kirundo bumenyesha ko bwihaye ikiringo cy'ukwezi kose kugira bakwiragire imitumba yose bahamiriza gutuza iyo ngwara. Leonidas Rivuzimana aramutswa ubwo buyobozi avuga ko bamaze guca mu mitumba itari mike ya Bugabira na Busoni ibigisha abanyagihugu uko bayituza muri indwi bakazobandaniriza aho batarashika. Kuba taramenye iyo ngwara rivuze Imana arayisigura.
Nagashikira imitumba 50 mu ntara yose kandi hari imitumba imwe imaze kubonekeza ko imaze gufata imirima itari mike. Ingwara y'abanyabitoke ni ingwara iterwa n'umugera bita bakteri ifashe igitoke usanga ubwa mbere imitoto irabenja nk'uyisutse kw'amazi ikababuka ihereye ku gasunwe umwana n'ukuma kugitoke naco kanahigihiye kandi ariyo kicama utemye umutumburi haize ngatitama chavamo ibishire nemeze nk'ibishira binuka cyane nibyo n'ibyo bimenyesa bitwereka
mu gihe hari abasaba umuti umuyobozi w'urimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije mu Kirundo avuga ko atamuti
duhimiriza bene igihugu ko umutsinda wosabonye wagwaye barandura bakabizika bakarendera neza atandatu kugira ngo basubire gusubizaho igitoro nta muti uhari ntibapompa ariko bakoresha ubwo buhinga hanyuma rero kugira ntigumirandagata nuko twahimiriza yuko imikana na yose isho ibonetse igihe gitoke kimaze kwiza impogo baca bayikura ko kuko nayo nyene iratuma iyo ngwari irandagata kubera cyanzu kiziza guhakura twahimiriza kandi yuko kizira gutera imitsinda ivuyemo ayo matongo agwaye tukahimiriza kandi yuko kizira kututurira ibitoke uva gutokuja ku kindi cyane cyane ku kigwaye
muri ubwo buhinga abarimyi barasabwa ko umupanga wakoreshejwe mu gutema igitoki kigwaye ucishwa mu muriro no kugira wice imigera yawusigaye ko imbere yo gukoreshwa kubitarandura mu Kirundo nkuraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika ryikoshikiriza ibyumviro bitandukanye kubyazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryereke imigabo n'imigambi za leta zunze ubumwe za Amerika
Inyuma yuko leta zunze ubumwe za Amerika zivuye mu masezerano yerekeye umugambi w'igihugu cya Iran w'ibigwanisho roho nyanganda zigasubizaho ibihano zafatiye ico gihugu kubijanye n'uwo mugambi amasosiyete atari make yahagaritse imirimo yayo yerekeye budandaje muri Iran kubera ayo masosiyete adashaka kurenga ku bihano ico gihugu cyafatiwe mu ijambo yashikirije i Washington icegera cy'umushikiranganje je rw'ikigega cya leta ku byerekeye iterabwoba n'iperereza kubijanye n'amafaranga Sigo Mandelke yaragabishije ko kenshi bitaba byoroshe ku masosiyete agirimirimo y'ubudandaji n'amareta kunamenya nuko biriko bikorana n'igihugu cya Iran kubera icyo gihugu gikoresha uburyo buyovya bwo kuronka amafaranga Mandelke avuga ko Iran ikoresha inzandiko ziganywe kugira ishobore guhisha abantu bakorana nayo irarondera hari uburyo bwo gushobora gukora imirimo yayo atanumwe amenye ibiriko biraba ivyo mu gihe Iran ibiriko ishigikira ibikorwa bigayitse haba guha amafaranga bagira iterabwoba gufasha gukwiragiza ibigwanisho roho nyanganda cyahe gutyoza uburenganzira bw'ikiremwa muntu Mandelke avuga ko abantu bakwiye kugurura amaso yabo bakabona ukuri kunyifato iranga igihugu cya Iran Avuga ko igituma leta zunze ubumwe za Amerika zafatiye ibihano Iran ari uguhagarika ibikorwa by'iterabwoba ico gihugu gikorera mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi ugushigikira intwaro irangwa n'ubwicanyi ya president wa Syria Bashar al-Assad gukora misile balistike hamwe no gukorera mabi abanyagihugu icegera cy'umushikiranganje ajejwe ikigega muri Amerika kubijanye n'iterabwoba n'iperereza rijanye n'amafaranga Sigal Mandelke asaba amareta n'amabanki mu makungu kuba amagabo kunyifato y'igihugu cya Iran ayo mareta n'ayo mabanki ategerezwa kumenya ko kugirana imirimo y'ubudandaji n'igihugu cya Iran birimo ibibazo yatangaje ko abazogirana iyo mirimo y'ubudandaji na Iran bazobibazwa Mandelke yatangaje ko Amerika n'ibihugu bicuditse bitegerezwa gukorera hamwe kugira biremere igihugu cya Iran kugira gihindure imigambi yacu muri cyo gihe amenyesha ko Amerika izobandanya gushira ahabona ibikorwa bigayitse by'igihugu cya Iran no gufatira ingingo utwigoro tw'ico gihugu two kuyovya amakungu kugira mira inzego mpuza amakungu zijejwe amafaranga no kurenga ku mategeko y'ibihugu bicuditse na Amerika hamwe n'abandi bakorana na Amerika
yo ya jambo by'intamara y'abashikiza imigabo n'imigambi za leta zunze ubumwe za Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
Chuti mwese mkundi radio ijwi rya Amerika ibigano twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tubone yo kanda kanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu hinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Kalala yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Mundikije makuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kutega amatwi turabifurije amahoro umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.